Icigwa cy'icumi na kane. Ni vyigwa ibiha abatsimbyi baronswa. Gutanga inyigisho mu vya giteokarasi biramaze igihe ari ikintu kiranga ivyabona vya Yehova. Ivyigwa bidasanzwe biraronswa abahebera umwanya wabo wose igikorwa cyo kwamamaza ubwami, kugira ngo bashobore kurangura ubusuku bwabo bimwe bishitse. Timoteo wa kabiri kane gatanu. Ishure ry'umurimo w'abatsimbyi. Umutsimbyi asanzwe arangije umwaka wiwe wa mbere w'umurimo w'igihe cyose, aratumigwa kwitaba ishure rimara iminsi itandatu, irishobora kubera ku ngoro y'ubwami yo hafi. Intumbero y'iryo shure ni iyo gufasha uwo mutsimbyi kurushiriza kwiyegereza Yehova, kurushiriza kuba kirumara mu mice yose y'ubusuku no kubandanya uwo murimo adahemuka. Ishure ry'abamamaji b'ubwami. Iryo shure rimara amezi abiri, rigenewe kumenyereza abatsimbyi bazi utuntu n'utundi bafise umutima ukunze wo kujya gukorera hari nkenero. Ni nk'aho bavuga ngo, ndi hano ntuma, mu kwigana wa mwamamaji ahambaye kuruta abandi bose bigeze gukorera ku isi, Yezu Kristu. Yesaya gatandatu, umunani. Kwimukira kure y'iwabo bishobora gusaba ko bamenyera ubuzima buciye bugufi. Imico kama, ikirere be n'ibifungurwa, ushobora gusanga bitandukanye cyane n'ibyo bari bamenyereye. Birashobora no gukenerwa ko biga ururimi rushasha. Iryo shure rirafasha abavukanye na bashiki bacu babirebange hamwe n'abubakanye, bose bafise imyaka iri hagati ya 23 na 65, gutsimbataza kamere z'ivy'impwemu bazokenera mu gikorwa cyabo, be n'ubuhanga buzobafasha kurushiriza gukoreshwa cyane na Yehova, be n'ishyirahamwe ryiwe. Ishure ry'ivya Bibiliya rya Gileyadi. Mu Giheburayi ijambo Gileyadi risobanura ikirundo cy'intare. Kuva iryo shure rishinzwe mu 1943, abantu barenga 800,000 basohotse iryo shure bararungitswe ari abamisiyonari gushinga intare gushika ku mpera y'isi, kandi bararoraniwe cyane. Ivyakozwe 1947. Igihe muri Peru hashika ari bwo bwa mbere abasohotse iryo shure, nta shengero na rimwe ryari muri icyo gihugu. Ubu hari amashengero arenga 1,000. Igihe abamisiyonari bacu batangura gukorera mu Buyapani, mu gihugu cyose hari ivyabona badashika 10. Ubu hari abarenga 200,000. Muri ivyo vyigwa vya Gileyadi bimara amezi 5, harajamwo kwiga ijambo ry'Imana bimwe vyitondewe. Abatsimbyi badasanzwe, abamisiyonari bakorera mu ndimiro, abamamaji bakorera ku biro vy'amashami be n'abacungezi b'imizunguruko baratumigwa muri iryo shure kugira bamenyerezwe bimwe bidasanzwe, maze bafashe mu bijanye no gutuma igikorwa kirangurirwa ku isi yose gishinga imizi kandi gikomera. Ibibazo vyisubiramo. Ishure ry'umurimo w'abatsimbyi rifise intumbero iyihe? Ishure ry'abamamaji b'ubwami rigenewe bande?